mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza, tugiye kubagezaho amakuru yo kuri uyu mugoroba hano muri studio i Washington DC. Ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye
Edi Rwema, nanjye ndabashuhuje kandi mbahikaze mu makuru yacu.
Mukanya rero turabagezaho amakuru arambuye, ariko tubabwire muri make. Mu burasirazuba bwa Afghanistan, umuntu witwaje intwaro yasutse amasasu ku bantu bari mu bukwe, yicamo batanu, akomeretsa 15 mbere yo guhunga.
Abantu 147 bamaze kugwa mu mirwano mu gihugu cya Libya kuva ingabo z'uwitwa Khalifa Haftar zitangije ibitero byo kwigarurira umujyi wa Tripoli guhera ku itariki ya 4 y'uko kwezi.
Abateguye imyigaragambyo ikaritumu muri Sudani barahamagarira abandi kuza kubafasha kugira ngo bagume mu birindiro byabo. Izo ni zimwe mu nkuru tuza kubagezaho mu kanya.
Ivanka Trump, umukobwa wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari mu ruzinduko mu gihugu cya Ethiopia, akaba yabonanye n'abayobozi barimo b'amadini b'icyo gihugu. Indi nkuru itugezeho mu kanya ni uko Katedrali ya Notre Dame aho ni Paris mu gihugu cy'Ubufaransa iri mirashya. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba reka tuyahere mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nkuko narimbivuze, amakuru atugiraho muri aka kanya nuko Katedrali ya Notre Dame iri Paris mu gihugu cy'Ubufaransa iri mirashya. Ni katedrali izwi cyane. Amakuru ajyanye n'uwo muriro turayabagezaho mu makuru yacu ataha. Hagati aho, Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Barr yatangaje ko kwa kane w'iki cyumweru turimo aribwo azashyira ahagaragara raporo y'umushinjacyaha wihariye Bob Mueller wakoze iperereza ku kwivanga k'Uburusiya mu matora yo mu mwaka w'2016 hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora iyo raporo izasohoka yabanje gukurwamo amabanga amwe n'amwe atagomba kujya ku karubanda. Ibikubiye muri iyo raporo y'impapuro hafi 400 yari imaze iminsi itavugwaho rumwe n'abanyapolitike hano muri Amerika.
Muri Sudani ho habateguye imyigaragambyo, baravuga ko igisirikare cyagerageje kubashyigura aho bari bafashe ibirindiro ku cyicaro gikuru cy'igisirikare mu murwa mukuru Khartoum. Abo bigaragambyo bavuze ko igisirikare cyagerageje gusandaza imyigaragambyo, ariko ko abigaragambyaga kuri uyu wa mbere bafatanye urunana bakora uruziga kugira ngo abasirikare batabameneramo. Basabye abandi bantu kuza kwifatanya nabo nyuma y'igikorwa cya gisirikare. Basabye ko ubutegetsi buhita buherezwa guverinoma ya gisivili nyuma ya kudeta ya gisirikare yakuyeho Perezida Omar al-Bashir mu cyumweru gishize. Abo bateguye imyigaragambyo bakomeje gusaba ishyirwaho rya guverinoma ya gisivili, bakomeza no guhamagarira abandi iyo myigaragambyo kuzageza igihe ibyo basabye bigezweho. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki 19 kwezi kwa 12 ku mwaka ushize, yamagana umuyobozi wari umaze igihe ku butegetsi al-Bashir yatumye igisirikare kimukura ku butegetsi mu cyumweru gishize.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Leta ya Cameroon yateye muri yombi abanyanigeria 30 ishinja kwinjira ku butaka bwayo nta byangombwa bafite. Ubutegetsi burabakeka kuba hari isano bafitanye n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Inzego z'umutekano muri Cameroon zivuga ko abo bantu binjiye bari muri bisi bakoresheje umupaka wa Gaboru Ngala, agace kahoze ari indiri ya Boko Haram. Chetima Mala Aba ushinzwe umutekano majyaruguru y'igihugu yavuze ko ubwo bahagarikaga iyo bisi bayisanzemo abantu 30 bagizwe hani n'abagore n'abana. Avuga ko bahisemo kubafunga nyuma y'uko bananiwe gusubiza bimwe mu bibazo birimo abo bari bagiye gusura n'impamvu bakoresheje umupaka wakunzwe kurangwamo ibitero bya Boko Haram nta ruhushya babiherewe. ubutegetsi muri Kameruni buvuga ko kenshi abarwanyi ba Boko Haram biyoberanya nk'abacuruzi cyangwa abagenzi kugira ngo bagabe ibitero kuri Kameruni. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Migiyawa Bakari avuga ko ibitero bya Boko Haram muri iyo ntara byari bimaze iminsi byaragabanutse cyane nyuma y'ingamba zikaze z'umutekano bagiye bafata. Nigeria ntakiravuga kuri ayo makuru yawo bantu batawe muri yombi.
Amakuru y'ijwi rya Amerika tuyakomereza muri Afghanistani, aho abategetsi mu burasirazuba bw'igihugu bavuga ko umuntu witwaje intwaro yasutse urusasu ku bantu bari mu bukwe, yicamo batanu akomeretsa 15 mbere yo guhunga. Ubutegetsi buravuga ko butaramenya impamvu y'icyo gitero cyabereye mu ntara ya Khost. Abarwanyi b'abatalibani n'indi mitwe yitwara gisirikare bari muri ako gace, ariko ntibyari bisanzwe ko bagaba igitero ku bantu bari mu bukwe. Cyakora abategetsi bo muri Afghanistani bavuze ko ubushyamirane bushingiye ku moko bukunze kuhagaragara. Ku cyumweru igisasu cyaturikiye mu ntara ya Lagham cyishe abana 7 gikomeretsa abandi 10. Abategetsi bavuze ko abo bana bakinishaga icyo gisasu hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Mehtarlam. Umuvugizi wa leta ku rwego rw'intara Abdul Salah Asadullah Daulatsai yavuze ko hari ibikorwa by'iperereza bigamije kumenya uko abo bana babonye icyo gisasu n'icyagiteye guturika. Yavuze ko abapfuye bose bari munsi y'imyaka 15 y'amavuko.
Abantu 147 nibo bamaze kugwa mu mirwano mu gihugu cya Libya kuva ingabo z'uwitwa Khalifa Haftar zitangije ibitero byo kwigarurira umujyi wa Tripoli guhera tariki ya 4 y'uku kwezi. Ni amakuru yemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Iryo shami rivuga ko abarenga 600 bakomeretse, naho abagera ku 18,000 bakuwe mu byabo. Iyo mirwano yatangiye ubwo ingabo za Haftar zagabaga ibitero ku basirikare ba guverinoma ishyigikiwe n'amahanga ifite icyicaro mu murwa mukuru Tripoli. OMS ivuga ko imodoka 8 zitwara indembe zimaze kuraswaho. Iryo shami rikomeje guhamagarira impande zombi kwitwararika kurasa ku basivili no kugerageza kurinda ibitaro n'abakozi b'ubuzima. Impande zombi zirashinjanya kugaba ibitero ku basivili.
Presidansi y'Amerika yaraye ivuze ko kohereza abimukira badafite ibyangombwa mu mijyi ikingira abimukira bashakishwa yabarinze gusubizwa iwabo ku ngufu bigishoboka, nubwo ibigo bya guverinoma byavuze ko bidashoboka kandi ko nta mafaranga yo kubafasha. Presidansi yabivuze muri aya magambo iti: turashishikariza, turashakisha ibintu byose bishoboka igihe cyose abademokrate batavuga rumwe n'ubutegetsi banze kwemera ko hari ibibazo ku mupaka. Umuvugizi wa presidansi Sarah Sanders yabivuze mu kiganiro cya televiziyo Fox News Sunday. Imijyi ibarirwa mu 100 y'Amerika harimo wa California utuwe cyane mu gihugu yatangaje ko izakingira impunzi zambutse mu buryo bunyuranyije n'amategeko umupaka w'amajyepfo y'Amerika ku gihugu cya Mexico. Iyo mijyi yanze gufasha abategetsi bashinzwe abimukira kubahiga kugira ngo basubizwe iwabo. Abategetsi b'Amerika bashinzwe abimukira bafashe abarenga 100,000 badafite ibyangombwa. Abenshi n'abaturutse mu bihugu bya Guatemala, Honduras na El Salvador bafatiwe ku mupaka mu kwezi kwa gatatu. Byakubye inshuro 3 abafashwe mu kwezi kwa gatatu k'umwaka washize wa 2018.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyakomereze mu gihugu cya Ethiopia, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya gushora amafaranga mu bikorwa bigamije guteza imbere umugore ku mugabane wa Afurika. Ibi byatangajwe na Ivanka Trump, umukobwa wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari kumwe n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe ishoramari mpuzamahanga cya Amerika mu rugendo barimo mu gihugu cya Ethiopia. Kuri iki cyumweru nibwo Ivanka yageze i Addis Ababa, aho azitabira inama nyafurika ku iterambere ry'umugore mu bijyanye n'ubukungu. Urugendo rwe ahanini rugamije kumenyekanisha gahunda ya se yo kongera umubare w'abagore mu kazi. Ni gahunda Perezida Trump yashoyemo amafaranga agera kuri 50 million z'amadolari. Iyo gahunda ifite intego yo kuba yafashije abagore bagera kuri miliyoni 50 mu mwaka w'2025. Kuri uyu wa mbere, Ivanka yabonanye n'abayobozi b'amadini b'icyo gihugu. Ivanka usanzwe akora akazi nk'umujyanama mukuru wa se, yanunamiye inzira karengane 157 zaguye mu mpanuka y'indege ya Ethiopian Airlines yabaye mu kwezi gushize. Biteganyijwe ko Ivanka Trump abonana na Perezida Sahel Work the World na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed mbere yuko akomereza urugendo rwe mu gihugu cya Cote d'Ivoire.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Rwanda muko mirongo migufi, mu Burundi metero 19 na metero 22. Tubibutse kandi ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Dukorakomereza ku makuru yo mu karere.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ava i Moroni mu murwa mukuru w'ibirwa bya Comoros. Ijwi rya Amerika ritarashobora guhamya neza aravuga ko Major Kaliste Sankara wari umuvugizi w'inyeshamba za FLN zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'icyo gihugu. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma akomeje gukurikirana iyo nkuru.
Yaba leta y'u Rwanda cyangwa ya Comore, nta ruhande na rumwe ruragira icyo rwemeza ku byerekeye ifatwa rya Kaliste Sankara. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abayobozi ku mpande zombi, ariko ntitwabona amakuru y'imvaho kuri icyo kibazo. Gusa amakuru ijwi rya Amerika ryabonye avuye muri Comore aravuga ko Kaliste Sankara yaba yaratawe muri yombi ku wa gatanu. Nyuma yo kumuta muri yombi, we n'undi muntu umwe utavuga rumwe na leta y'u Rwanda, inzego z'umutekano i Moroni zaraye zimushyikirije abasirikare b'u Rwanda bavuye i Kigali mu ndege yoherejwe kuza kumufata ku wa gatandatu. Nubwo aya makuru ataremezwa n'uruhande rwa rwo rwose, imbuga nkoranyambaga na bimwe mu binyamakuru bikomeje kugenda biyagarukaho, byose byemeza ko Kaliste Sankara yaba ari mu maboko y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryagerageje gushakisha amakuru mu bandi bakuru b'inyeshyamba za FLN, ariko ntibirashoboka. Uwo mugabo umaze iminsi yigamba ibitero ku ngabo z'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe yaraherutse kuvuga ko noneho ingabo avugira zigiye gukaza umurego mu bikorwa by'imirwano kuri leta y'u Rwanda. Uko biri kose, turakomeza dukurikirane, nitugira igishya tumenya turabibatangariza.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio y'u Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Igipolisi cy'u Burundi cyashyize ahabona kuri uyu wa mbere abagabo bashinjwa kwiba amadolari 20,000,000 na miliyoni imwe y'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga yari yibwe ku munsi wa gatandatu w'icyumweru gishize mu rugo rw'umuhinde uba muri zone Rohero iherereye mu murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura mu Burundi. Abo bagabo berekanywe mu gihe abanyagihugu bo mu makaritsiye ya Gisyo yo muri zone Kanyosha muri uyu mugi wa Bujumbura bemeza ko nta juru na rimwe ricya badatewe n'abasoma. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Mu kiganiro igipolisi cy'u Burundi cyamenyesha makuru kuri uno wa mbere cyasiguye ko aya mafaranga yibwe n'abakozi bakorera mu ishyirahamwe Millennium Infosys ryiganjwe n'abahindi. Muri ico kiganiro Pyankurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yerekanye abagabo baba barivye amafaranga yongera atanga n'umwidondoro wabo.
Abakozi babo bahindi babiri babarundi uwitwa Thierry ntaho kagiye asanzwe bakorera mu turima hamwe n'uwitwa GPS ukurishaka asanzwe bakorera mu gikoni nibo bivye ayo mafaranga. Amafaranga rero yarafise n'umuhindi umwe yitwa Rajesh akaba yagomba kuja kuyabika muri bank hanyuma niho yacha agira akagorane kajane namagara acha abanza kuyasiga mu cumba mu kabati yirukanga kubanza kuja kwa muganga ama rero niho baca bamurereka baca barugurura barinjira baratwara ayo mafaranga
amakuru yabo bagabo babarivye ayo mafaranga agiye habona mu gihe mu bice bitandukanye byo mu gisagara c'ubutunzi c'u Burundi Bujumbura hongiye kuvugwa utugwi tw'abantu biba bitwaje ibirwanisho birimo imipanga abanyamakuru bari ahabereye ico kiganiro n'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi bashatse kugira ico babajije kwico kibazo ariko nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje ntiyemera kugira ikindi kibazo yakiriye ico bikoze pia nkurikiye ahanura abanyagihugu muri rusangi kwama bihutira gutabaza abajeje umutekano igihe cyose batewe
abibwe bace batabaza igipolisi gica kiratangura kubaja ku muriri izo nkozi z'ikibi gushikaho uwo munsi nyene ku mugoroba umwe yari yamaze gufatirwa ibugarama ariko yerekeza intara ya Gitega ubundi nawe akaba yagiye gufatwa mu nyuma mu ntara ya Gitega nawe nyene gice gitoye cy'amafaranga carabonetse baravuze abayashize ariko hari nawe bari bamaze kuguramo ibintu nk'amazu igitega nyene ayasigaye nayo igipolisi taramenezi igitigiri bavuze aho bari nuwe yafise igitega ko ararondi wakugira ngo ibyo bivye byose biheze bisubizwe aha rero bwambereho tukabanza gukeza igipolisi kubangutsi nubwira kinasanganywe imbere bakoresheje muri ico gikogo tukanashimira abibwe kuko baciye bitura igipolisi ubwo nyene aho kuja gushira kuri ya bwa buhinga ngurukana bumenyi bashimye gusha bitura igipolisi tukajya kararera abandi iyo bashikiwe n'ingorane aho kwitura igipolisi baca babanza guca mu zindi nzira bibuke yuko uko umwanya uhera ariko ukuri kubera byabaye kugenda kurazimangana baze rero hanyuma bashikiwe n'ingorane nk'izo bace bitura igipolisi ubwo nyene kugira ngo abakoze ivyo bace bafatwa ubwo nyene
ubushikiranganje bw'umutekano buteye ako kamo mu gihe mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike bakomeje kwerekana impungenge z'abafatwa bagirizwa ubusuma canke ubwicanyi n'ayandi maremantanya ariko ntigere hamenyekana iyo barenganiye nk'uko babivuga mu vyegeranyo vyabo bitandukanye iyo ubwo bushikiranganje bw'umutekano buza kwemera ko bamenyesha makuru babaza ibindi bibazo bitajanye n'ivyubwo busuma nk'uko isoko ryacu Bujumbura ryabitubwiye bari no kubaza igituma abajeje umutekano hari abasuma bafata ariko ntibigere babakorera amadosiye bakongera bagasaba n'insiguro ry'akarwi k'abantu bitwaje ibigwanisho babarimonekeje mu ndwi iheze muri quartier ya Ngagara ku ruhande rw'abanyagihugu muri quartier ya Gisyo ivugwamwo busuma nk'ubwo abanyagihugu basaba gukingigwa
baza saa sita kushika saa munani baba bahari nk'ubu muri ino ndwi amaze kuza gatatu
jewe nagiye numva mabuza akomenura mu nzu bamuzose kindani muri saro nanze nyuze nayo nsohoke jewe nabazanye site impunge bamureka mu muryango samfata ifera bishonze isa munsi umuryango basaba yiro
twebwe umunsi wa mbere yarabiboneye amaso mu yandi baranaharira aguma avuga ngo imana izobahana ibiki n'ibiki urumva bo icyo gihe nta nko bari bafise kuko iyo bayigiye baba baramurashe batoye itafari barimutera urumva mu bisanzwe abapolisi hano bari dukomeye indu ntibashaka kutwumva bisaba yuko ubanza gutelefona nabo uri kwa telefona kwa bari hanze barakumva kandi baradi niyo bava police usanga bamaze kwigira
avugira ku maradio asamirana mu Burundi urongoye zone ya Kanyosha ibarizwamwo abanyagihugu muhejeje kumva ntiyahakanye ikibazo c'ubusuma kivugwa mu karere aramutswa Jean Pierre Niyonkuru yasiguye ko bimwe mu bituma nka quartier Gisyo iterwa nabo basuma ari kubera iherereye ku nkengera iyo zone
Arakoze Diane nini nahazwe utugerejeho iyo nkuru tugume mu Burundi igihugu cy'u Faransa cyafatiriye imitungo y'abantu bane barimo abategetsi bakuru mu gipolisi cy'u Burundi u Faransa burabarega kuba bari kwisonga mu guhonyora uburenganzira bwa muntu no kwica abagiye mu mihanda bamagana manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015 bamwe muri abo bari basanzwe bari mu bihano nk'ibyo bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Amakuru atangwa n'ikinyamakuru cyandikirwa mu Bufaransa avuga ko abategetsi bane mu Burundi bafatiwe ibihano by'ubutunzi n'ico gihugu uwambere aza ku rutonde ni wahoze ari cegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi General Godefroy Bizimana. Wa kabiri ni umuhanuzi mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu ajeje ibikorwa by'igipolisi General Gervais Ndirakubuca batazira ndakugarika, n'umupolisi mukuru mu biro by'iperereza Mathias Joseph Niyonzima batazira Kazungu. Abo bose bagirizwa ibikorwa byo gusubiza inyuma demokarasi mu guhohotera agateka kazi na muntu no gukoresha ibigwanisho bicira umuriro mu kugerageza guhoyahoya imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ubundi yafatwe ibihano n'igihugu cy'Ubufaransa n'umwe mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. General Leonard Ngendakumana yagirizwa kuba yaremanze ibitero vy'amagrenade vyahitanye abatari bake cane cane abakenyezi badandaza ivyamwa iruhande yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bose uko ari bane, igihugu c'Ubufaransa catangaje ko cafashe amatungo yabo ari muri ico gihugu ca Buraya. Ingingo yafashwe n'ubutegetsi bw'Ubufaransa isigura ko ayo matungo yose yaba amafaranga canke amazu agiye kugenzurwa n'inzego zibishinzwe, kandi ko beneyo batemerewe kuyatora. Gushika ubu ntawuramenya neza igitigire c'amatungo abo bategetsi bari bafitiye mu Bufaransa. N'ingingo y'ico gihugu ntiyerekana neza amatungo yafashwe ingena ngana. Batatu ba mbere bari basanzwe bari ku bihano bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Uwo muryango nawo nyene wari wafashe amatungo ya Godefroy Bizimana, Gervais Ndirakubuca na Mathias Joseph Niyonzima. Abo kandi ntibari bemerewe no kuronka visa yo guhonyora i Buraya. Leta y'u Burundi ntacira avuga kuri ivyo bihano vy'Ubufaransa. Yamara igihe ibihano nk'ivyo vyafatwa n'u Buraya hamwe na Amerika, umuvugizi wa leta co kime n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bemeje ko biri mu rukurikirane rw'abacafuza igihugu, kandi ko bidatangaje kuko ivyo bihugu bifasha bikongera bigahindaro abashatse gutembagaza ubutegetsi. Kubw'amashirahamwe yigenga yoyo yagiriza abo bantu kubaza kwisonga mu guhungabanya agateka kazi na muntu. Pacifique Nahazwe atwara ishirahamwe Focode ritagikorera mu gihugu avuga ko ari ntambwe naho bitazotuma bahagarika ibikorwa bahaniwe.
Ikinezereye nukumva ko amakungu azi abariko barahohotera agateka kazi na muntu mu Burundi. Aya mazina afatiye ku vyakozwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu, ariko ugiye kuraba ivyakurikiye amabi yakurikiye nibaza ko amazina yoba menshi kurushaho, cyane cyane nko muri ibi bijanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero, nko muri ibi byo kugandagura abantu, gupfungira abantu busa n'ibindi.
Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, ubutegetsi bwa Amerika bwari bwafatiye ibihano abandi bategetsi bane b'u Burundi bwafashe amatungo yabo bubangira no gusubira guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Uwa mbere muri abo ni Godefroy Bizimana ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'u Bufaransa. Uwa kabiri ni General Aringiyome Bunyoni, umushikiranganji w'umutekano. Abandi babiri n'abari barongoye abashatse gutembagaza ubutegetsi, General Major Godefroy Niyombare na mugenzi we General Major Cyril Ndayirukiye, ubafungiwe mu bohero rya Gitega mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Amaraporo ya ONU na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI avuga ko abantu barenga ibihumbi bibiri bishwe, abarenga ibihumbi icumi barafungwa, n'ayabarenga igihumbi n'amajana abiri baburirwa irengero, abarenga ibihumbi amajana ane nabo barahunga kubera intureka zakurikiye gushaka kwitoza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu ahari. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Turagushimiye cyane Pierre Claver Niyonkuru. Turacyari mu karere aho ihuriro ry'abacuruzi b'amamodoka mu mujyi wa Goma bamagana imikorere mibi y'abasoresha ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo. Baravuga ko bakwa amadolari agera ku gihumbi yiyongera ku misoro isanzwe, kandi ntibahabwe inyemezabwishyu. Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye.
Asosiasiyo y'abakomisiyoneri n'abacuruzi b'amamodoka mu mujyi wa Goma aserve mu mpine hamwe n'umuryango luca w'abaturage baharanira impinduka bahuriye ku biro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru basaba ubuyobozi bw'intara kubarenganura. Barashinja ibiro bishinzwe imisoro ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gushyira amananiza ku bacuruzi batumiza imodoka hanze. Baravuga ko hejuru y'imisoro yakwa ku binyabiziga biva hanze isanzwe iteganywa n'itegeko bishyuzwa andi mafaranga y'umurengera kandi adafite aho yanditse cyangwa itegeko iryo ari ryo ryose riyateganya. Byaremejwe ko buri mucuruzi cyangwa umuntu wese ushaka gutumiza imodoka hanze yishyura umusoro umwe mbumbe ukubiyemo imisoro yose n'amahoro bijyanye no gutumiza ibintu mu mahanga, kandi akabicisha ku mupaka yihitiyemo. Iyo amaze kwishyura, imodoka yihabwa ikiyiranga cyangwa plaque bimwemerera nta yandi mananiza kwinjiza iyo modoka no gutembera ku buso bwose bw'igihugu. Ariko igitangaje kandi kibabaje, abakozi b'ibiro bishinzwe imisoro ku mipaka DGDA bica amategeko nkana bakaduca andi madolari ku ruhande kandi ntibaduhenyemeza bwishyu. Baduca amafaranga bitewe n'uko watumije imodoka hanze azi kwinginga. Ashobora kuba amadolari 700, 800, 1000 se cyangwa narenga. Iri huriro riravuga ko iyo utishyuye ayo madolari baguciye ku ruhande, imodoka yawe ifatirwa igashyirwa muri depo ya DGDA ikazasora bushyashya kandi wari wamaze kuyisorera. Muri gahunda yo koroshya ubucuruzi mpuzamahanga no guca akajagari mu gusoresha ku mipaka, mu 2013 ubutegetsi bwashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa Sidonia World, aho amakuru ku byinjijwe mu gihugu byishyuriwe imisoro abikwa hamwe, ku buryo umupaka uwo ari wo wose ikinyabiziga cyinjiriyeho kigeze ku wundi basuzuma bagasanga cyasorewe kandi aho cyinjiriye hakagaragara. Nubwo bimeze bityo ariko, aba bacuruzi batunga agatoki abashinzwe gusoresha ku mupaka wa Goma, bababwira ko ari bo gusa bafite ubumenyi buhagije bwo kugenzura no gusoresha ibinyabiziga, ku buryo ikinyabiziga cyinjiriye ku wundi mupaka gifatwa nk'ikitarujuje ibisabwa byose, bityo kigacirwa amafaranga y'inyongera bitaba ibyo kigafungwa. Ubu ni John Mayembe uyobora ihuriro a survey.
La voiture déclarée
bishobora kuba bakoreye imenyekanisha nko ku mupaka wa Bukavu, Kasindi cyangwa Mahagi, ariko wagera hano Goma abakozi ba DGDA bagafata imodoka yawe bavuga ko itakorewe igenzura bihagije. Ushize mu gaciro wasanga mu by'ukuri kuba ikinyabiziga kitaragenzuwe bihagije atari ikibazo kirewe wagitumije. Niba ubwabo nk'abashinzwe imisoro ku mipaka bireba, kuko bafite abakozi b'inzobere mu gusoresha, nibo baduha ibyemezo by'uko twasoze kandi twinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko dukoze imenyekanisha. Turasaba kurenganurwa kuko iyo baduciye amafaranga arenze yamenyekanishijwe, ubucuruzi bwacu burahomba. Bagaragaje ingero z'aho bagiye bacibwa amafaranga y'ikirenga adateganywa na hamwe mu itegeko n'impapuro z'ikirego batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Goma, ariko nta gisubizo barabona. Ngibi bimwe mu byo basaba:
l'arrêt immédiat de tracasserie,
guhita bavanaho amananiza agaragara ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Congo, kubahiriza itegeko ry'imisoro ku mipaka, cyane cyane ingingo zirebana no gusoresha mu buryo bumwe ibinyabiziga bitumizwa mu mahanga nk'uko byongeye kwemezwa n'uburyo bwa Sidonia World kandi bukaba bukoreshwa. Kutazongera kuvuga ko ikinyabiziga kitagenzuwe neza kandi byarakozwe n'abakozi b'urwego rwa leta rubifitiye ububasha rwemewe n'amategeko kandi rukoresha uburyo bwa Sidonia World, gukurikirana mu nkiko abarenga ku mategeko no kurekura nta mananiza imodoka zose zafatiriwe binyuranyije n'amategeko, kimwe no kwirukana abakozi ba DGDA bagaragaraho amanyanga, gushyiraho amananiza no kurya ruswa. Ntitwabashije kubona ubuyobozi bw'imisoro n'amahoro ku mupaka ngo bugire icyo butangaza ku bivugwa n'aba bacuruzi batumiza imodoka mu mahanga. Cyakora bavuze yuko nibatabona igisubizo bakomeza imyigaragambyo ariko mu buryo butagira uwo buhutaza. Ikibazo cya ruswa kimaze igihe cyumvikana mu nzego zitandukanye z'igihugu kandi mu byiciro hafi ya byose. Cyakora umukuru w'igihugu yijeje kuyirwanya yivuye inyuma ndetse yongeye kubishimangira: nzakoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya ruswa. Iyo mungu itagira ikindi kizimizana uretse urupfu, gupfa kw'ikigo cyangwa urwego runaka, guhirima kw'igihugu n'ibyizana. Ndabahamagarira kubigira ibyanyu namwe kandi ntibigoye na gato. Birasaba gusa gukunda mugenzi wawe musangiye igihugu, umunyekongo mugenzi wawe, no gukunda igihugu cyakubyaye, igihugu cyadukujije kikaduha ubukungu bwacyo, ariko tukaba tukitura kuba indashima. Perezida Felix Tshisekedi aracyari Goma kuva ku cyumweru, aho harimo kuganira n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ngingo zirimo umutekano muke no ku cyorezo cya virusi ya Ebola imaze guhitana abagera kuri 800 nk'uko imibare Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ku itariki 14 z'uku kwezi ibyerekana. Biteganyijwe ko nasoza ibikorwa bya hano Goma akomereza muri teritwari ya Beni nayo iri muri Kivu y'Amajyaruguru. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Nshuti muduteze amatwi, turasoza ibiganiro byacu mu kanya. Reka ariko tubabwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru twababwiye nuko katedrali ya Notre Dame ipariye mu gihugu cy'Ubufaransa irimirashya. Iyi katedrali imaze hafi imyaka igihumbi, yubatswe bifashe imyaka hafi 300.
Muri Sudani ho habateguye imyigaragambyo, baravuga ko igisirikare cyagerageje kubashyigura aho bari bafashe ibirindiro ku cyicaro gikuru cya gisirikare mu murwa mukuru, ariko ko bagose bafatanye urunana bakababuza kubameneramo.
Leta ya Kamerun yataye muri yombi abanyanigeria 30 irabashinja kwinjira ku butaka bwayo nta byangombwa bafite. Ubutegetsi burabakeka kuba hari isano bafitanye n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram.
Abategetsi bo mu burasirazuba bwa Afghanistan baravuga ko umuntu witwaje intwaro yishe abantu batanu bari bari mu bukwe, akomeretsa abandi 15. Nshuti rero, aha niho dusoreje ibiganiro byacu twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira cyane kwa mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya Repira Handry afatanije na Fasil Gebehu, kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi.
Nanjye Edirwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza.